birangu wa uwahwe
hariha maradio abantu batangiye kumva ko ajya radio yugawe bace batangura kubona bati kugundo munsi rero ko bugaya maradio kya nyangwa abantu bumvirize ko bito twa basumba abantu bace batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
bahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba uwahwe
ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima.
Niko sigi ingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tudifatanye mu nda.
Girahuba uwahwe ni komisi yose ya gatatu Sachu ni mimi ni giche, mshiki sachu ni nazibiri, zumugoro ora.
Mwiriwe mwese wakunzi wa radio Inzamba sangwa ikaze mu kiganiro cyacu Girahuba uwahwe cyo kuri uwa gatatu igenekezo rya 2024 ruhuma mwaka 2021 ikiganiro kibaganirira kujya ni mu nzu z'abarundi aho zahungiye mu mihingo yose y'isi. Uyu munsi rero tuzakukubitira mu gihugu cy'u Buganda aho hari impunzi z'abarundi zahungiye kuva mu mwaka wa 2015 aho hadutse ntureka mu gihugu cy'u Burundi. Kino gihe isi yugarijwe n'ikiza cya coronavirus izo mpunzi nazo ntizagisize inyuma bamwe baragwaye barakira abandi babura ubuzi naho bahora bisumamwo barabahagarika. Muri kino kiganiro rero tuzakugaruka ku ngaruka mbi zagiye zibonekeza zitewe n'ikiza cya coronavirus cyugarije isi kaza kumva uko bamwe cabagize ko ingaruka nico basaba. Tudatevye twumvirize uyu yitwa Pacifique ari i Kampala n'umugwa mukuru w'ico gihugu atubwira uko byamugendeye.
Fatiye ku bari mu bisagara cyane cyane n'abantu sanga kenshi bafise ukuntu baba bisumamwo kwa misi yose nta buzi buramba bafite ubuzi nyine bwo kwisumamwo corona ahimaze kuzira hakaba afatwa ingingo zo kuguma mu rugo. Urumva yuko abantu bari batunze n'ubuzi bwo kwisumamwo buri munsi batasubiye kuronka ingene bashobora kwisumamwo kubera uri mu rugo nta uheza ngo aheza guhembe atacho wakoze. Iyo rero ni ingaruka mbi ya mbere corona yazanye kuko abantu bari basanzwe batunzwe no kubaho buri munsi urumva ko bitari byoroshye yuko bongera bakabaho aratanzwe n'ubufasha butari buke. Twavuga nk'ubufasha bwatanzwe na leta ya Uganda iha abanyagihugu ariko twebwe impunzi ni byari byoroshye yuko budushikira ari cyari cyarushye na gatoyi ariko nahasere n'andi mashyirahamwe akorana nahasere baragerageje gutanga ubufasha ku mpunzi zose muri rusange atari abarundi gusa ariko wasanga ari ubufasha butoyi cyane budashobora gutunga abantu bicaye mu rugo atacu bariko barakora. Hama ni tanze nk'uko nk'akarorero corona yanyononeye ibitarike cyane nari nsanzwe ufise umurimo nari nkora mu kabare. Corona igitangura umukoresha wacu yatanguye kuduhemba igice cy'amafaranga yahora duhemba ariko aho gihe kibaye kininiya cyane corona ikaguma ibandanye umukoresha yapfuye adasubira kuduhemba. Urumva ntibyari byoroshye ni muri bya bindi nyine nayo ndavuga yuko twadutunze no kwisuma muhama tukajya kwicara muhira ntitube tugifise ikidufasha.
Damiano Nyabenda we havuga ko kuva ico kiza cibonekeza muri ico gihugu ubuzima bwahindutse cyane akavuga ko ikibabaje cyane ari uko abana batari ko baraja ku ishuri gutyo bigatuma abana bihebura ko batazorisubirako eka n'amafaranga iyo amashuri akaba yaciye yiyongera kuko atanamikoro ahari
mu bizinga mu Buganda zaramerewe nabi cyane kubera ico kiza caje tutajiteguriye tutaye tunazi yuko kinabaho gushika naho tubura nawe duciye nayo tumira ibyononekaye byabaye byinshi cyane reka duhere kukubaho kwa misi yose murazi kuri impunzi uteza kwiba ko ukiruka ugakora ukarondera hirya no hino ingene ushobora kubaho imirimo yose yarahagaze abari bafite ama business yarahagaze abari bafite ibyo bakora byose byarapfuye kugeza naho n'uburyo bari bafise babukoreje kugira ngo muri iyo misi ya lockdown bari bugaranywe bayikoresha bakayajya kugira ngo bashobore kuba barabayeho kuko ntibari bazi yuko n'ejo habaho ubu rero aho tugeze nukuri sinakubwira yuko dufise niyo dushobora guta umutwe kuko ubuzima bwarahagaze kuko amafaranga yose twari dufise yose uburyo twari dusize rwose twaragukoresheje kugira ngo turebe ko tuze ko bwoca ubu rero n'ikibazo kandi nibaza yuko ari ikibazo gikomeye cyane kuko uburyo twebwe aho tuba nta ntuze nta matongo dufise nta nyuma y'urugo nta buzi bundi dufise tuvuga tuti n'abize barashaka kuza kuronka akazi hariya muri leta cyangwa mu masosiyete kugira ngo babahe nyine nawe urabona ubuzima bw'impunzi ngende bumeze ubu rero ntibyoroshe icya kabiri ku byerekeye imibano urabona dufise abana kandi naho turi mu hungwe tuguma tubyara abana ntibari ko baraja ku ishuri amashuri yarahagaze niyo bahamagaye kugira niyo leta ihamagaye kugira ngo abana basubire kuja ku mashuri usanga bavuga bati haza amashuri yo gushika aha no gushira muri iyi shuri tibahamagariye icyarimwe ugaca usanga rero hari abana gushika n'uyu munsi bataye umwizero yuko badashaka kuja ku ishuri niyo bishitse kukaja ku mashuri amafaranga y'ishuri basaba kugira uje ku ishuri n'umurengera wahora uriha ibihumbi amajana abiri cyangwa amajana atanu usanga ugeze ku miliyoni uri impunzi ntugira inyuma y'urugo ntugira akazi ntugira business nimwe uri kurakora ugaca wiyumvira yuko uza kurihira umwana ku ishuri murumva ko ari ibintu bigoye ndashaka gituma rero nk'abantu baba bari mu buhungiro n'ukuri ntidufise ingene dushaka kubisigura biranangora niyo ndiko ndabisigura niyo umenyeshamakuru ariko arambaza ati ndabimeze gute ndabona n'uko ndabisigura kuko sifise aho mpera sifise naho ndangiriza
abawe bakise Burundi nanje mwisegura muko kirezi cyasaruwe mbeza irukiro bwabo wibaruke
nyabenda gashima ariko ko atamunzi y'umurundi irahitanwa n'ico kiza ariko agasaba abagira neza kubafasha kugira ngo bashobore gusubira ku murongo baronke n'ico bokora cyo subira kubateza imbere
nta murundi w'impunzi yahungiye ngaha turigira twumva yishwe na coronavirus kandi bituma dushimira Imana no kuba tukiriho ikaba yadukwiye Burundi gushika ngaha tukaba tugeze aya masaha uko hari habamaze imyaka myinshi ngaha no kubera uhoraho Imana ariko sinokubesha turakeneye abashobora kudufata mu mugongo kugira ngo dushobore gusubira kunaguka uko twari tumeze imbere ya COVID-19 dushobore gusubira kuronka ingene dushobora kubaho icyo dushobora gukora kugira ngo abana b'u Burundi bahungiye muri Uganda bashobore kubandanya bariko barabaho nuko rero bimeze n'igihugu cacu iyo kiri dicegira ciyumvira iyo turi ketse kuza kuturondera iyo twahungiye kugira ngo tugweyo dupfe duhere
amakungu tubwiza wamanye
Nizere ko muri benshi muri ko muradukurikirana mu gusozera kino kiganiro twumvirize Felix Ndayisenga arongoye impunzi z'abarundi baba muri ico gihugu atubwire ico bakoze mu minsi itari yoroshe yo muri guma mu rugo n'ico basaba kugeza ubu
nkatwe bwa mbere abaserukira abandi mu muryango w'impunzi ngabo buganda twateza gufata iya mbere kugira ngo bwa mbere duhimirize kubijyanye n'iyi ngwara inyifato bakwiye gufata kubahiriza amategeko nk'uko igihugu caduhaye indaro hamwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu byabisaba nicyo cari ca mbere ubwo dushobora kwikingira hanyuma dukingire n'abandi icya kabiri kwari ukurabira kuri iyo miryango ifise ibibazo ibabaye gusumba iyindi kugira ngo turondere icyo cyo bafasha kukiyondera yo bwa mbere twahera muri twebwe kuko nituba abantu bafite uburyo bungana ngaha mu muryango w'impunzi bwa mu Buganda abatari bake bafite icyo basumbije abandi baritanze baratanga barafasha aho novuga imiryango mbere yababa 50 kuduga yaronse ubwo bufasha mu ubwo buryo bimaze gushika uko mva ntishobora kubananya ko dushobora kuronka ibikwiye ababaye gusumba abandi cya twegera abagenzi b'umuryango w'impunzi ngaha mu Buganda haba Baganda nyine haba kandi baba n'abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye afite icyo bafasha barafashije hanyuma batari bake barashobora kuronka ikibafasha mu icyo gihe cya korona ikindi navuga ni uko amashyirahamwe asanzwe afasha impunzi aya matari make na nyine yafashije muri icyo gihe arafasha impunzi gushobora kwi ababaye cyane cyane gusumba abandi kuko baraba abababaye ari mu makondisiyo mabi gusumba abandi bivuye ku icyo kiza bagafasha ikindi ni uko uravye nk'abasi basanzwe bafite uko urudandazwa bakora bashobora gukora mu buryo bwabo kugira ngo babeho muri icyo gihe bituma atakazo z'agashobora kuboneka kuko umutahe wari ubafasha nibo bace bakoresha barawukoramo rero twarasabye amashyirahamwe amwe mafasha impunzi kandi nibaza amakaye twabandikiye ko bumvise akamo twabateye barashyiraho programu ishobora gufasha amabusiness amwe yari yahagaze ko yosubira kubandanya iyo programu yatanguye kandi buri kwirakogwa hanyuma urumva ibyo ntibabikwiye kuko bafatira kubitigira ibitoya bivanye n'uburyo babarose twese twosaba hasere yaragize akigoro yakoze ibyo ishoboye ariko nuko yokongereza inguvu ubwa mbere mu gufasha barundi cyane cyane bakozwe ko n'ikiza ngaha hamwe ndetse n'abandi bantu hanyuma tugasaba na leta ya Uganda kufasha cyane cyane abasitwari b'Abaganda igafasha kandi n'impunzi ziri ngaha gusubira kwiyungunganya hanyuma basubire bakore
nino ngaha duciye dusozera ikiganiro cacu co kuri uyu wa gatatu dushimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza twaba twari twaganiriye ku bijanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi bari mu gihugu ca Uganda uko ngeneye ikiza ca coronavirus cyabonane ubuzima bwa misi yose naho utaha
Zirahuwa uwahwe
Hari hama radio abantu batanguye kumva kwa jama radio yugawe bace batangura kubona bati kuguno munsi rero ko bugaya ama radio bya nyangwa abantu bumvirize ko niko twaba twumva abantu bati batangura kuvuga bati rero ziranyazwe
Kwahunze intambara yiki imbonera kure ishaka kutwica
Girahuba uwahwe ni kiganiro gihijambe impunzi z'abarundi yo bari mu mihinga itandukanye gucyo bagashikiriza akababakiye ku mutima
Nitwo sigingorane ngo tuze kwitera izindi tubanye neza
Uko twahunze dufatanye mu nda none muzi ko tudifatanye mu nda
Girahuba uwahwe ni ku minsi yose ya gatatu ku saa 11:00 n'igice mushikisacu murazibiri z'umugoroba.